Iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Ibitigiri by'abakobwa barundikazi bahungiye mu Rwanda bavyara batashikana imyaka 18 birabandanya kwiyongera.
Turi abantu turashoboye n'abana bacu bakeneye kurerwa bakagaragara muri sosiyete. Ntavuga ati dore wa mwana utagira se, dore wa mwana ikinyendaro, mubakire nabo n'abana. Natwe turi abakobwa turashoboye, ejo n'ejo bundi twateza imbere igihugu.
Uyo ni umwe mu barundikazi bakiri bato babyariye mu buhungiro mu Rwanda. Igisirikare cya Ethiopia cyatangaje ko kiriko kiromora inteko zo mu ntara ya Tigreya ziriko zirwanira mu ntara zibiri zo mu buraruko bw'igihugu. Ituze n'umutekano vyongeye kugaruka mu gisagara cya Goma muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo. Ubushinwa gihoye Amerika mu gufatira ibihano abakozi bane ba Leta Amerika. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira aho muja ni mu kanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Ethiopia cyatangaje ko kiriko kiratuza inteko zo mu ntara ya Tigreya mu ntara zibiri zo mu buraruko bw'igihugu. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umuvugizi wa leta ya Ethiopia Bilene Seyoum niwe yatangaje iyo nkuru no munsi kwa kabiri. Yiyamirije ibyatangajwe n'umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo wo mu ntara ya Tigreya ko bavuye kugushaka kwawo mu ntara za Amhara na Afar ziri mu buraruko bwa Ethiopia. Amenyesha ko vyatewe n'insinzi zikomeye z'igisirikare cya leta ku nteko z'umuhari TPLF. Avuga ko mu ndwi zirangiye inteko za leta zifatanije n'inteko zo mu ntara ya Amhara na Afar zagize intambwe zikomeye mu gutuza inteko z'umuhari TPLF mu bisagara bitari bike byo muri izo ntara zibiri. Amenyesha ko bariko baraheraheza igikorwa cyabo cya nyuma cyo kuzituza burundu. Umuhari TPLF wari watangaje ku munsi wa mbere ko inteko zabo zavuye muri izo ntara mu ntumbero yo gutuma amahoro agaruka mu gihugu. Wandikiye ikete ishyirahamwe ONU usaba ko ibintu bitari bike vyotegerezwa kubahirizwa. Ingwano imaze amezi 13 muri Ethiopia yarahungabanije akarere kari gasanzwe karimo umutekano muke. Yatumye abantu 60,000 bahungira muri Sudani mu gihe inteko z'igihugu kibanyi cya Eritrea cyayigizemo uruhara.
Urakoze Fidele. Muri Sudani abajejwe amagara y'abantu batangaje ko umuntu umwe yishwe arashwe abarenga 300 bagakomereka mu myiyerekano yabaye ku munsi w'Imana ku murwa mukuru Khartoum no mu bindi bisagara. Iyo myiyerekano yari yukwiyamiriza abatetsi n'abasirikare b'icyo gihugu. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Abantu 500,000 ku munsi w'Imana uheze baragize imyerekano y'ukwiyamiriza kudeta ya gisirikare yabaye ku itariki 20 y'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka w'2021. Inteko zijejwe umutekano zaciye zibashwaramwo zibarasa imyuka ibabaza mu maso. Abari mu myerekano bagerageje gukoranira imbere y'ibiro vy'umukuru w'igihugu aho bashoboye gushika mu bwari bubaye ubwa mbere inyuma y'indwi zitari nke z'imyerekano. Yamara abajejwe umutekano barabashwiragije mu nyuma yaho. Abajejwe amagara y'abantu bavuga ko abantu bagera ku 331 bakomeretse ku munsi w'Imana urangiye, harimwo babiri barashwe mu mutwe mu gihe abandi batari bake bakomerekejwe n'imyuka ibabaza mu maso. Ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwaramenyesheje ko abantu 123 bakomeretse igihe bari mu myerekano abapolisi bakabasuka imyuka ibabaza mu maso. Imyerekano ibandanya kubera muri Sudani ishigikiwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta yiyamiriza intwaro y'igisirikare.
Ingingo ibihugu by'Uburaya byafashe yo gukumira ingenzi zinjira muri ibyo bihugu zivuye mu bihugu byo muri Afrika yo mu manuko bimaze kwinjiranwa n'ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwitwa Omicron nta kinini iriko irahindura. N'inkuru ya Fidele Niyongabo.
Yamara nahari uko ivyo bihugu biriko biragonanwa ku vyerekeye gukuraho iyo ngingo vyari vyafashe mu mpera z'ukwezi kw'11. Didier Renders, umutegetsi w'ugwego rw'umuryango w'ubumwe bw'uburaya rujejwe ubutungane avuga ko itashitse kuco yari yashiriweho kubera ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburaya bifise ubundi buryo burimo gupima no gukumira abantu mu ntumbero yo guhangana n'uruja n'uruza rw'abagira ingendo bavuye mu bihugu bifise ibitigiri biri hejuru cyane by'abanduye ubwoko bwa Omicron. Vyongeye kubera ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwa Omicron buriko burakwiragira mu bindi bihugu bitari bike byo ku isi, harimwo ibihugu by'Iburaya vyaragize ingaruka ku mpamvu zari zatumye ingingo yo mu mpera z'ukwezi kw'11 ifatwa. Yamara naho ari uko ibihugu by'Iburaya biracagonanwa ku bijanye no gukuraho iyo ngingo. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyararemeye bikomeye ibyo bihugu kugira bikureho ingingo byafashe.
Urakoze Fidel. Kundi mu gabane yo ku isi, Ubushinwa bwatangaje ko bwafatiye ibihano abakozi bane ba leta ya Amerika bo mu murwi w'ubwigenge bw'amadini. Ubushinwa busubije mu nkoko Amerika ku bihano yari iherutse kubufatira ibwagiriza ihohoterwa rikorerwa mu karere ka Xinjiang. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Ibi bihano bije byiyongera kugisa n'intambara yo kwihimuranaho hagati y'ibihugu byombi ishingiye ku bibera mu ntara ya Xinjiang. Amerika yanze kwinjiza ibicuruzwa bivuye muri ako karere, ivuga ko bikorwa n'abantu bakoreshejwe ku gahato. Abaharanira uburenganzira bwa muntu nabo bakomeje gukangurira abantu kutitabira imikino ya Olympique yo mu gihe cy'imbeho iteganijwe mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri gutaha. Ubushinwa ariko burahakana ibyo bushinjwa byo guhohotera abaturage. Mu rwego rwo kwihimura, nabwo bwahamagariye abaturage babwo kutagura imyambaro n'inkweto bikorewe mu mahanga. Umuyobozi wa Komisiyo ya Amerika y'ubwisanzure bw'amadini n'abandi bakozi batatu bayo ntibemerewe kugera mu Bushinwa, Hong Kong na Macau, kandi imitungo yabo iyo ariyo yose baba bafite mu Bushinwa yafatiriwe, nk'uko umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu, Zhao Lijian, yabitangaje. Ubushinwa bwavuze ko buzihimura kuri Amerika nyuma yaho Minisiteri yayo y'imari itangarije ku buhohotera abanyamuke bo mu bwoko bw'Abawigur n'abandi banyamuke bo mu idini ya Islam mu ntara ya Xinjiang. Ubushinwa kandi bushinjwa gufunga abantu mu kivunge, guhatira abagore gukuramo inda n'irindi hohotera, ariko bukabihakana. Buvuga ko Amerika ikwiriye kureka kwivanga mu mitegekere yabwo, kandi ko mu birebana n'ibihano buzayigerera mu kebo kamwe n'ako Amerika ibugereramo.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave. Mushobora no kudukurikira kuri website wa Kaburungu, radiyo yacu VOA Kaburungu.com. Adresi ya Facebook, YouTube na Instagram yacu ni VOA radiyo yacu. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Mu gisata cy'impunzi, leta ya Tanzania yagiriza impunzi z'abarundi kubangamira ibikoko byo mu ishyamba cimeza rya Moyo Wosi mu kiringo kitarenze amezi 10. Abarenga kuri 37 baramaze gufatirwa muri iryo shyamba ryegereye kampi za Nduta na Nyarugusu. Idonido inkuru James Jovina akorera Ijwi rya Amerika muri Tanzania.
Ivyo vyemezwa na bwana Deogratias Nyakwani, umuyobozi mukuru w'ishyamba ry'ibikoko riri hafi ibirometero 5 uvuye mu nkambi ya Nduta, mu nama n'abarinzi bajejwe kurinda iryo shyamba. Yabereye muri komine Kibondo, aho bariko barigishwa mu bijyanye no kurinda ayo matungo ya leta. Bwana Nyakwani yavuze ko muri icyo gihe nyene bafashe inkoko 16 z'abagizi ba nabi bakoresha mu kurasa ayo matungo ya leta ya Tanzania. Izo mpunzi 33 indwi nazo zikaba zifungiwe mu gasho ahitwa Nyamisivya, komine Kibondo. Yavuze ko leta irimo gukora isakwa rikomeye ry'abagizi ba nabi, harimwo impunzi zagirizwa kwica ibikoko bibarizwa muri iryo shyamba, harimwo ingeregere, imbogo, imvubu hamwe n'ibindi bitandukanye.
Lakini uwepo wa makambi ya wakimbizi jirani na hifadhi yetu, na kambi ya wakimbizi Nduta, lakini pia tuna kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Hizi zote haziko mbali sana kutoka kwenye mpaka wetu.
Kuba hari ikambi zibiri z'abarundi zegereye ishyamba kimeza ry'ibikoko Moyowosi ni kibazo gikomeye. Kenshi harabinjira bakica amatungo ya leta kandi bibujijwe. Kubw'iyo mpamvu turimo gukora isakwa rinini, turasabye impunzi gukurikiza amategeko abasaba kudasohoka. Kuva mu kwezi kwa mbere gushika ubu tumaze gufata impunzi 37 hamwe n'inkoho bakoresha zishika 16.
Mfano toka mwezi Januari mpaka sasa tumekamata warundi 37, lakini tumekamata silaha 16 kwa kipindi toka mwezi Januari mpaka sasa hivi.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zivuga yuko hanini ikibakura mu nkambi ikibazo cy'inkwi no kurondera ibiribwa bibafasha gukabukanya ubugari bwa buri munsi baro.
Jewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanje afungiwe bamumaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya cyane nagirane barampiga bagomba kunyica ariko kimwe gusa muri abo baguma kumpiga kunyica muri umwe aho hantu ndari nagiye gusenyera haje umwe arambwira yuko ntuveho nyaruka ndavayo n'ingoga kwace duhurira mu nzira ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwagiye zitoma
ushitse nk'ahantu nyene uvuga ati rikura senya watangwe nko gusenya bona baragize nti barakubujije ngo ntuvu mugira nti uguma asenyera nk'inko bakakwiruka kwesha urumva bafashe nk'imipanga nawe uca wiruka kenshi tugatata kandi n'igihe kenshi ushobora nko kujya gusenya babafasheho none nta kindi kwera
uhaje wohoho sishishi ntishoboye no kuza kuzisenya agenda abo bana ariko baza kuza umutima yemwe jewe umutima wantungurutswe kwera ejo bundi hoho baragiye gusenya baje atana kamwe bazanye babirukako kujya nagiye kugira gutya mbona abana barashyitse niwe kwataka kumuzanye ahubwo Imana idushikanye hano irakoze tubatwirutse ko batuviriye inyuma aho mu 16 niho bakiye babona gusubira inyuma.
Buri kumwaka utashye impunzi z'abarundi zirenga gato 20 zirikigwa nyuma y'ikambi abarenga 30 baraburirwa irengero mu gihe abarenga 70 bafungirwa mu gasho bazira kujya inyuma y'ikambi mu bitegire bitangwa n'igipolisi komine Kibondo. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze James Jovini. Mu Burundi havugwa umugambi mushasha witwa Mera nk'abandi. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ari umugambi uje gufasha abarundi bo mu mice itandukanye na cyane cyane bantawe nikora. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Uwo mugambi Mera nk'abandi uzokoresha amafaranga yatanzwe n'ibanki y'isi yose angana miliyoni 150 z'amadolari ya Amerika, yaba miliyoni 300 amafaranga y'abarundi azokora mu kiringo cy'imyaka 5. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe na Musitanteri Baburamatari, abakora mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda be n'amashyirahamwe akora mu gisata cy'imibano, yaramenyesheje icyo mugambi uje gukora guhera mu ntango z'umwaka ugiye gutangwa mu 2022.
Ihangiro ry'uwo mugambi ni ugukingira no guteganiriza neza kazoza abenegihugu bose mu kubafasha gushyigikira ubuvuzi bubereye kandi butavuna, mu kwitwararika indero y'abana mu mashure no mu kubarosa amikoro abasahiriza mu gihe bashikiwe n'ingorane mu biringo bitandukanye bigize ubuzima bw'abantu, nko mu gihe bakitswe n'amagara, mu kwarika abibarutse, mu gushyigikira abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abagize impanuka z'akazi, abafite indwara zituruka ku kazi cyangwa mu gihe mu miryango babuze.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje abakora mu bisata by'imibano be no guteganiriza akazoza abakozi ko bakora nabi akazi kabo bigatuma harabaja mu bukene kandi ari ubivuyeko. Yabasabye kwitaho abo bajejwe mu gukoresha neza uburyo bwabo batabishoboye bakabisa abandi.
Nibyo byarabananiye nta kibazo, murabimbarira muti byaratunaniye hanyuma nze ndabyikorere. Turi kumwe kugira kangaha, namenyereye kuhembwa mwicaye umwaka ugira utangure uzo umwaka wundi nagenda yabwiye byabananiye nzoza kubyikorera kandi abo ndabakebuye nagenda yabwire ko ajya amahera mu ofise sayi wanyu sayi nesese sayi NPR sayi mitiwere na mahera yabajya bakotije mwebwe murabakozi babo mutemeye ko babaha amategeko nzobaserukira je ndabaha amategeko twe twaje kuba basuku babene gihugu none dushaka badufashe ndababwire kugira wemere kubindongoza banza wemere ko wishoboye utishoboye taha.
Mwishyirahamwe INSS rijeje gutekaniriza akazoza abakozi basanga kugeza uno munsi hari abakoresha batarumva akamaro ko kuziganiriza abo bajejwe. Iyo ngeso mbi ituma harabugira ko ingaruka iyo bahuye n'ibazo bitandukanye bituruka mu minimo yabo ya misi yose bishikirizwa na Bukeye Dushaka Eric umuyobozi ajejwe ivyigwa muri NSS asaba abajejwe intwaro kubafasha kugira ntihagire umukozi n'umwe abaho ataziganirizwa n'umukoresha wiwe
bagaye mudutahure afite amaja akorera mu ntara tuzosaba ari abashefu d'aja baze kurabanya kwabura amata babadanuga urutonde mudufashe abo bantu b'abanywana kuko dutegereza kududa cya gitigiri tukaza ku bihumbi icumi kaduga imbere mwumvise abanywanyi ko ari desandubuzumire umunsi twashaka ku miliyoni cumi na zinga n'abandi biyongereho kandi bishaka bifasha n'ubutunzi bwa NSS bwisununura mbere n'akagapanso tugashaka kuduga twe naho kava
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye ashimitse abajejwe intwaro n'abakora mu gisata c'imibano gukura amaboko mu mpuzu kugira abageze mu zabukuru impfuvyi n'abantu abo nikora bafashwe mwe bigaragara yamenyeshe ko igihugu kitazoba kiratera imbere mu gihe kizoba cuzuye amarerero y'impfuvyi abagenda barasegerereza n'abageze mu zabukuru batagira ikibasahiriza Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444191931 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ibi tigiri y'abakobwa b'impunzi z'abarundikazi byara batarashikana imyaka 18 birabandanya kwiyongera mu Rwanda cyane cyane mu isagara zimwe mu ngaruka mbi z'ivyo vyago no guheba amashuri no guhebwa imiryango yabo inkuru ya mugenzi wacu w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver ni inkuru ari Kigali mu Rwanda
ariko navuze ati ninda yikora mwese nkapfa biragenda gukora ndavyakiranuka yuko wenda buzima busokomeza
uyu ni umwe mu bakobwa b'abarundikazi yihunganye atari kumwe n'umuryango wiwe weco kimwe n'abandi bagenzi we bahuye n'ingorane zo kuvyara bakiri bato bavuga ko bigoye kwakira ubwo buzima bushasha bwo kurera umwana kandi nabo baba bagikeneye kuregwa n'abavyeyi barasigura ibituma bikuru bikuru bitera inda z'indaro muri ubwo rwaruka
ubukene nkavugamo ubuhunzi nkavugamo kuba umuntu agufise ko ububasha ari mu kazi canke mu ishuri ndabye fite 14 sinari nzi ngo kumubyeyi bimeze gute biragenda gute odonko ntarwanye nzite umwana ndamukunda gute kuko nanjye harurundi rukundo nayo ikeneye ku babyeyi
ingaruka za mbere bagira no guheba amashuri gutabwa n'imiryango kurabwa ribi mu kibano n'ibindi
ugasanga bakwitse indaya umwana yananiranye kandi atari ko warunameze watwaye indaya y'ikinyendaro impinduka igitutsi yabaye indaya yarishushanyaga n'umupagani ibintu nk'ibyo n'amashuri yanjye urya feto ko nicaye imyaka ibiri nasubira ku ishuri nkajya gushaka ahantu akaza hatura umwana ntacyo washobora
icyo bikoze barahuriza ko naho bigoye umwana yavutse we wataruhara aba abifisemo kandi ko abwirizwa kwitabwaho
every morning ndabyuka ngo atagomba kubaho neza uko ntawe yagomba kwiga amashuri nk'izi kabone icyo kurya akambara turi abantu turashoboye n'abana bacu bakeneye kurerwa bakagaragara muri sosiyete ntavuga ati dore wa mwana utagira se dore wa mwana y'ikinyendaro mubakire nabo n'abana natwe turi abakobwa turashoboye ejo n'ejo bundi twateza imbere igihugu
bamwe muri bo ndetse baragiye hamwe mu gisagara cya Kigali bagira ishirahamwe ribahuza kugira baje bararemesha shanya nkuko ari na munezero yashoboye kwegeranya abatari bake abivuga
abana bacu bamenyane tugenderanire kubera kesho sanga imijyango yaradutaye yaratwibagiye bigatuma rero bihebura canke baje mu busambanyi batwaye nabo bana baca bigisha abana babo abahetse ingesombi kuko turi hamwe ashobora kumusigaranira nka jewe nkamusigarana akaja gukora yataha ku mugoroba akamuhitana tukaba dufashije uwo mwana akumva ko ari mu muryango atatawe.
Bamwe mu bavyeyi baganiriye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko ikibazo c'ubukene ari co nkwezi y'amarere mu gwaruka cane cane abakobwa b'impunzi. Banura ubwo gwaruka kwirinda kugwa munyosha mbi nyabuna bakabumbwa na duke bafise. Agnes umwe muri abo bavyeyi ahamagarira abakobwa bavyariye iwabo kutiheba ahubwo bakiyakira bagasubira kubananya ubuzima naho bigoye. Izo manoro nizo n'ishirame Caritas rikorana n'ishengero Katolika ritanga mu gusaba abana bakiri bato kwirinda kugwa muri izo ngeso mbi. Kubamaze kwibaruka Caritas rebereka ko hakiri amahigwe yo kwiteza imbere nk'uko bisegurwa n'umufasoni Esteri yigisha bene abo bakobwa kuja mu makoperative mu ntara ya majepfo y'u Rwanda kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Agahera ku gishoro gitoya agahera ku bushobozi bukeya bugenda buza buhoro buhoro kuko n'abandi bose muri societe nta handi handi babukura ntabwo ubwenge baba babutwaye ashobora guhera ku dufaranga duke ashobora guhera no ku gishoro cy'abantu abantu uburya n'amaboko cyizere mbere na mbere nabyo ni igishoro
abantu 10 angahe yakunda
birakunda cyane ikingenzi nuko ubu ufite vision ukagenda wongera
amashiramwe nk'ijya barundi FMV Forum pour la mémoire vigilante rifadikanije n'ijya abanyamerika Coalition internationale des sites de conscience yahisemo kwigisha abakobwa bagize izo ngorane kutiheba. Ferdinand Ayiragije aserukira imbere y'amategeko FMV arasigura intumbero y'inyigisho zabo
gusova gukiza ubuzima bw'abakobwa n'abo bana babo barihebura abo bana babo ugasanga bakuranye igikomere ugasanga ni nabo babayemo bavuyemo abagizi ba nabi. Twashatse ko bagira icyizere hanyuma icyo cyizere baheze nabo bongere bakireme mu bana babo.
Hari n'uwabwiye ijwi rya Amerika ko yahinduye umugambi mubi yari afitiye umwana Gibungenze kubera impanuro yahawe muri bene izo nyigisho.
Njyewe nari mfite umugambi wo kuba nayikuramo ariko ubu ngubu numvisha atari njye njyenyine umugambi mubi nawe uhagaritse nzamubyara nta kibazo.
Nayo ibitigire vyabo bigeme bigoye kumenyekana umuhari w'abakenyezi b'abarundikazi inamahoro wemeza ko ashoboye guharura barenga 150 mu myaka ibiri. Amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi yiyemeje kuba hafi abo bakobwa bavyariye iwabo kugira ngo agateka k'abana bavutse kubahirizwe nko kwandikwa mu bitabo vya leta. Aya ndetse yabwiye ijwi rya Amerika ko binakenewe azofasha kugira uwateye inda umwana akiri muto akurikiranwe imbere y'amategeko mu gihe vyoboneka ko yamufashe ku nguvu canke yamubesha akoresheje amaronko. Abo baharanira gateka k'abakenyezi n'abigeme bahamagarira uwafashwe ku nguvu wese kwitura inzego za leta zimwegereye. Pierre Clavé Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 5 1 9 9 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ubu naho dukubitire mu Rwanda, abanyagihugu mu mirenge Gashora na Rweru mu karere ka Bugesera basaba ko amavuriro y'ibanze yari agenewe kubafasha kuronka amavuriro hafi yugururwa. Bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko kuba amavuriro bahora bakoresha yarugawe byabagize ko ingaruka zikomeye. N'inkuru yo mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
ubwo radio ijwi rya Amerika yageraga mu mirenge ya Rweru na Gashora mu tugari twa Nemba na Kabuye yo mu karere ka Bugesera yahasanze amavuriro y'ibanze cyangwa poste de santé yubatswe mu rwego rwo korohereza abayaturiye bakabonera ubuvuzi hafi yabo igihabanye n'ibyo ayo mavuriro bo yafunze imiryango uyu mubyeyi ijwi rya Amerika yamusanze mu kagari ka Nemba hafi y'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi aturiye ivuriro ryo mu kagari ka Nemba ariko kubera naryo ryafunze imiryango biramusaba gukora urugendo ajya gushaka ubuvuzi kubera nta bwisungane umuryango wose wabashije kubona uyu muryango wabuza yucira nayumira
ubu nyine njye ubundarembye cyane ariko nyine nta mituweli mfite bitewe na rino zuba twarahinze turihinga bashyize mu rwiciro ntakwiriye rwa gatatu rwamezeho mfite ikibazo rwose cyo kuvumeze nabi ubwo nandimo kubana wenda ndamutse ntapfuye nashakisha kunungu zaguza amashakisha nkareba kuntu natanga mituweli
uyu mubyeyi uvugana agahinda kavanze n'intege nkeya akavuga ko muri ibi bihivuriro ry'abafashaga rifunze uyu mubyeyi yafashwe n'ibise mu gicuku biba ari ibindi bindi
ninjoro nyine wenda ufashwe ninda kiba ari ikintu noneho kiba kigoranye gikomeye kujya kubyutsa umuntu ngo akujyane nzangwa ubwo nyine biba ari ibintu bikomeye bidafite ibihumbi bitatu ntabwo wajya kubyutsa umuntu risasa barakoresha n'imisozi abarurira nawe nta nyungu bafitemo
z'abaturage gusa basanzwe bavuga ko kubona ubuvuzi bwa hafi bikibabereye ihurizo rikomeye ahubwo n'abajyanama b'ubuzima ubutegetsi bwabakiriyeho nabo ubwabo barabishimangira uyu ni umujyanama w'ubuzima mu murenge wa Rweru mu kagari ka Nemba hamwe muhaboneka ivuriro ry'ibanze rifunze
biratubangamiye none se umubyeyi nafashwe n'igise ni ugushaka moto haba ninjoro twivuriza hari ku Rweru byibuze ninjoro ni ibihumbi bitatu kuri moto ubu ngubu malaria cyakora cyo hoho umujyana wa buzima aravura agufatira tederi yabona ari positive akagura quarantine
muri ibi bihahubatse amavuriro y'ibanze mu mugambi wo gufasha abayaturiye kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye gukora ingendo abajyanama b'ubuzima nabo igihe babaye ngombwa ko bajya muri gahunda zo gukangurira abaturage ubuvuzi bw'ibanze baburaho kwikinga
nko gutanga ibyo binini muri kampanye by'inzoka twagiye kubitanga hariya dukorera hanze kubera yuko agize gute hafunze tubabaje semeze bitatubaza mudugudu mufunguzo baziramutse ku murenge ariko nk'ubwo ngubwo byagenze gutyo dukora nka site hariya cyangwa tugakorera hano mu mudugudu tukajya nk'ahantu mu giti tugahamagara ababyeyi bakaza tugakorera abana
munsi y'igiti
biraho nyine kubera ko tudafite aho dukorera nyine kwa muganga hadahana
ijwi rya Amerika rimaze kumva no kwitegereza iby'iki kibazo ryahamagaye bwana Richard Mutabazi meya w'akarere ka Bugesera ariko niyitabye mu nshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone y'ingendanwa meya Mutabazi yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi ariko ntacyo yasubije kubazo twifuzaga kumubaza kuri aya mavuriro ku ruhande rw'umurenge wa Rweru bo bemerejwe rya Amerika ko ikibazo cyo kutagira ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage inemba bakizi kandi ko gishobora gukemuka mu bihe bya vuba bwana Gaspar Gasirabo n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Rweru
akoreraga uwigenga umuganda wigenga agahiye serivisi abaturage kugira ngo we kwirwa bajya kuri centre de santé mu minsi ishize rero yarasezeye ko hari gushaka undi wamushingura
murateganya ko ikibazo gishobora kuzaba cyakemutse ryari
tukiriranyeho nabo twahise tukimenya ndwa nk'imyanzuro y'ukuri yigeze ubu ngubu ariko tutakizi yakigenda twarabimenye hanyuma ari gushaka undi wahita amusimbura munota ku munota rero cyakemuka icyo ni ikihutirwa ku baturage no kuba bayobora mu gifaransa baravuga muri priorité de priorité
ku rundi ruhande rubandaho bagakomeza kugaragaza ko banyotewe no kubona ubuvuzi bubegereye
turibuza ko badukingura ivuriro ni ukuri nkangira urugero rwawe n'umugongo n'iki wajya kwaguca ibihumbi bibiri ariko ukabifatira hano hafi ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha kuko nk'ubuzima bwaha buragoye amazi ni ukugura buri kimwe cyose kandi aho tugera dupagasa ni ukuri
icyifuzo rero dufite ni uko badukingurira tukajya twivuriza hafi ikindi nanone bakareba uburyo mitiwere bajya baduha utunini tugaragara ku mwaka urashize kandi uko turemye amanama tukabwira abayobozi mudukorere ubuvugizi mudushakire bakatubwira yego biraza ariko twarategereje nyine nuko twarabikiye
gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ukwegereza umuturage ibikorwa remezo hafi hashoboka amakuru twakuye ahubatse aya mavuriro aravuga ko yakoreshwaga n'abikorera ku giti cyabo ariko inyubako atari izabo na cyane ko ari inyubako zubatswe ku nkunga y'ubudehe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitewe n'igihe izi nyubako zimaze zidakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze zatangiye kwangirika nk'ubwiherero bwazo hari aho biboneka ko inzugi zagiye zibaduka ejo bugira ubusa ijwi rya Amerika Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye mu kaka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije turashimiye kandi na Facile yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye Edirwe Emmanuel yarabihagarariye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteza amatwi turabateye akamo mwandiye mwumviriza ijwi rya Amerika mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese